murabandanza mwumviriza radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi no mu Rwanda turiko twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda kandi turi no kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mudukurikire no kuri Facebook VOA radio yacu. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Aloys Bigirimana
na Thomas Kamirindi. Nanjye ndabashubuje mwiriwe neza. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Abayisilamu bashoje igisibo gitagatifu cya mwezi Ramadan.
Islamu rivuga amahoro. Intumwa yacu Muhammad yari intumwa y'amahoro, ariko by'amahirwe make hari bamwe bita ko bakora ibikorwa iterabwoba cyangwa se by'urwango, barangiza bakabyambika umwambaro w'Islamu. Twebwe ntabwo tubyemera, idini ya Islamu ntibyemera.
Hanyuma uyu rero ni mufti w'u Rwanda Salim Hitimana. Naho mu Burundi, abanyagihugu bo ku mutumba Butare muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana barashima ibikorwa by'iterambere bafashwamo n'abayisilamu.
Muri Yemen naho intambara zo kwigarurira gisagara cya Hodeida zirabandanya.
Muri Kenya, abakobwa bo mu mashuri yisumbuye barambiwe ihohoterwa no gufatwa ku ngufu bakorerwa n'abarezi.
Misiri na Maroc ni ekipe za mbere zo muri Afrika mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru mu Burusiya. Zatsinzwe zose mu nkino zazo za mbere, ni mu mwanya wahariwe inkino imbere yo kurangiza aya makuru.
Ntimujye kure rero, aya makuru yose atabacika, tubahaye ikaze.
Radio ya Amerika, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Yemen kuri uyu munsi wa gatanu, ugize umunsi ugira gatatu w'intambara z'urutavanako, aho urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite ruriko ruragerageza kwigarurira igisagara cya Hodeida kiri ku kivuko, ikivuko kiri mu minwe y'abarobere b'abahuti. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch risaba inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano kumvisha impande zose zishamiranye ko bazofatirwa ibihano mu gihe bobuza kwimfashanyo zishikira abanyagihugu. Ku munsi wa kane ejo, inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano yasavye abarwana muri Yemen kugumiza ikivugo cya Hodeida muri cuguruye, mu gihe abatanga imfashanyo bariko baragerageza kugarukira ku basivili 2600 bugaraniwe muri ico gisagara. Igihugu cya Arabia Saudite cyatanguye gutera abarobere b'abahuti mu rugamba rwo gushyigikira leta ya Yemen mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2015. Kuva ico gihe, ONU igereranya ko abantu barenga 10,000 bamaze kuhasiga ubuzima, benshi bakaba bahitanywe n'ibitero by'indege.
Muri Kenya, abakobwa bagera ku 1,000 basohokeye icyarimwe mu gitondo cya kare cyane saa 10 y'ijoro bata ishuri ryisumbuye bigamo ryitwa Mahasai Girls High School. Bakibimenya, ababyeyi babo benshi bihutiye kujya kureba ibyo ari byo, basaba ko hakorwa anketi. Abana bo baramagana ibikorwa by'umwe mu barezi babo waba uwabahungabanya ashaka gufata ku ngufu bamwe muri bo. Mu kwezi gushize, irindi shuri ryisumbuye ryitwa Moi Girls High School ry'i Nairobi ryarafunze kubera umwe mu barimu baryo waregwaga gufata abanyeshuri ku ngufu. Polisi y'igihugu yatangiye gukora nketi kuri iki kibazo, ikibazo kimaze kandi guhangayikisha leta nk'uko Minisitiri w'Uburezi Amina Mohamed abivuga. Yashyizeho itsinda ry'abantu bagomba gusesengura ibi bibazo mbere yo gutanga ibitekerezo ku buryo byakemuka. Yaravuze ati, amashuri Maasai na Moi yaradukanguye.
Na indege itagira umudereva y'Abanyamerika yitwa drone yarishe umukuru w'Abatalibani muri Pakistani ku rubibe rwo mu buseruko bwa Afghanistani, nk'uko amakuru ava mu gisirikare yabibwiye ijwi rya Amerika. Umutegetsi wa Amerika atashimye ko izina ryiwe rimenyekana. Yavuze ko ico gitero cabaye ku munsi wa gatatu, cari gitumbereye Mulahe Fazlullah arongoye umuhari w'abatalibani urwanira muri Pakistan TTP yiciwe mu ntara ya Kunare ni muri Afghanistan. Amakuru ava mu igendereza muri Pakistan yemeje kuri wa gatanu ko indege ya drone y'Abanyamerika yagabye igitero mu misozi yo muri district ya Marawara ifatanye n'igisagara cya Kunare muri Pakistan. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bagiriza Fazlullah ibitero bitari bike ku Banyamerika n'Abanyepakistan kuvaho agenewe kurongora uwo muhari mu mwaka w'2013. Harimwo n'igitero cyo mu mpera z'umwaka w'2014 ku ishuri rya gisirikare mu ntara ya Peshawar cyahitanye abantu 151 barimwo abana barenga 130. Amerika yavuze ko kandi ko Fazlullah yategetse mu mwaka w'2012 kwica Malala Yousafzai azwi ku nkuharanira agateka k'abana b'abakobwa ku kwiga.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri metero 19 na metero 22 murahadukurikira ni ku mirongo migufi. Muri Zimbabwe abantu 23 nibo biyandikishije kugira ngo bazahatanire amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 7 gutaha. Muri bo harimo President Emmerson Mnangagwa, Joyce Mujuru wigeze kuba Vice President wa Republika ku ngoma ya Robert Mugabe, na Nelson Chamisa wo mu ishyaka MDC rya nyakwigendera Morgan Changirai kandi ayoboye ihuriro ry'amashyaka yishyize hamwe amashyaka atandukanye atavuga rumwe na guverinoma. Aya matora niyo ya mbere azaba abaye Robert Mugabe wategetse imyaka 38 atayarimo. Uwamusimbuye Emmerson Mnangagwa yakuyeho icyemezo cyabuzaga indorerezi zo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi Mugabe yari yarasizeho.
Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yatangaje kuri uyu wa gatanu ko agiye gushyira amatagisi angana kuri 25% ku bidandazwa bya tekinolojiya by'Ubushinwa byinjira muri Leta Zunze za Amerika bifise agaciro k'imiliyaridi 50 z'amadolari y'Abanyamerika. Ibica byongereza icuka kibi mu budandaji hagati y'ibyo bihugu bibiri by'ibihangange bitunze cyane ku isi. Trump ashize mu ngiro ibyo aheruka kwemerera Abanyamerika mu kuvuga ko kubwiwe Amerika itunguka mu guhanahana ibidandazwa n'Ubushinwa. Ubushinwa nabwo kuri uyu wa gatanu bwavuze ko bugiye gusubiriza mu ndumane Amerika mu gushyira nabwo amatagisi ku bidandazwa bya Amerika bifise agaciro k'imiliyaridi 50 z'amadolari nyene byinjira mu gihugu cy'Ubushinwa. Trump aheruka gufata ingingo yo gushyira amatagisi ku byuma bya aluminium biva muri Canada, mu Burayi, Ubuyapani na Mexique byatumye ibyo bihugu birakarira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kurubuga rwa internet www.radioyacu.com. Kuri Facebook naho muturondere mwanditse VOA Radio Yacu.
Amakuru mu biyaga bigari. Ku isi yose abayisilamu bijije umunsi mukuru wa Eid al-Fitr. No mu Rwanda niko byagenze, uyu munsi usoza igisibo gitagatifu cy'abayisilamu cya Ramadan. Asumuta kabo yaratubwira uko byagenze muri Kigali.
Kuri uyu munsi wo gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani wabaye ikiruhuko mu Rwanda hose, hirya no hino mu gihugu wasangaga mu mihanda cyangwa se mu masoko higanjemo abayisilamukazi bari bakereye gushaka ibyafasha mu kwizihiza uyu munsi mukuru.
Umunsi wacu twawiteguye dushimira Imana yuko twashoje igisibo tukagisoza amahoro. Nta kindi cy'uyu munsi dukora usibye ko tujya tukabuje
guhaha. Watumiye se? Ubushobozi babubonye bimeze
gute? Ubushobozi ndabufite, kandi gutumira abasilamu ntabwo dutanga invitation. Abari karibu ku muntu wese.
Gutegurira abana bakishima, bagahabwa umwambaro, bagahabwa icyo bakeneye, bakajya gusenga bakeye.
Ibi byishimo ariko uwavuga ko bitageze kuri bose ni yabagiye kure y'ukuri, kuko hari abandi benshi bavuganye n'ijwi rya Amerika batangaje ko kubera amikoro adahagije uyu munsi bawizije nabi.
N'ibintu byaragabanutse ho gakeye. Mvugishije ukuri byaragabanutse. Ndi umufundi. Aya kazi karabuze. Sinzi aho amafaranga agiye, sinzi n'abakoresha aho bagiye. Ubu munsi babona ari ubushyuhe buhari. nimwageze mu isoko se nose abonye ari ntuziri ari ni bisanzwe rwose ntava ngo numunsi mukuru n'ikirayidi oya
twaracuruzaga neza ewa n'amapavura amasereri ku mbuto tukajya tumenamo ariko amafaranga yarabuze ahantu hose none no kwirayidi byagaragaye ko yabuze cyabaga bishyushye n'iki gihe kaba bamaze kubona bitatu bya bintu kabati nange gutekera abantu irayidi ukagura umuceri ukagura inyama neza dawe yabajya gushukura warabibaguriraga none wapi inyembe nayiruhanye dasiri niranyirukangana n'inyera ahubwo narimbwiye no mu modoka
igisibo cy'abayisilamu cy'uyu mwaka cyabaye mu gihe hari ibikorwa leta yatangiye byo gufunga insengero zitari zujuje ibisabwa humvikanye hirya no hino insengero zafunzwe ndetse kugeza ubu zigifunzwe muri zo hagaragayemo imisigiti isaga ijana nayo yafunzwe nk'uko byatangajwe na mufti w'u Rwanda Sheikh Imana Salimu uyu muyobozi avuga ko bihaye amezi atanu bakaba bakoze ibisabwa byose ngo iyi misigiti yongere ikore
mu by'ukuri muri uyu mwaka twahuye n'icyo kibazo cy'imisigiti yafunzwe yari myinshi yagera ku jana n'indi nibaza ko bitashobora kumara amezi nk'atanu mu by'ukuri iyi misigiti tudashoboye kuyibonera ibikenerwa byose kugira ngo ishobore kuba yakoreshwa n'abayisilamu hari ingamba zihari rero zo kwegeranya uburyo n'ubushobozi nk'uko mubizi ibikorwa bikorwa n'abayisilamu kandi abayisilamu tunabashimira cyane uburyo bitanze bagafasha ahari ibibazo kugira ngo iki kibazo gishobore kuba cyarangira kimizite yari kizwe ariko turifuza ko bitafata igihe kirekire kugira ngo iki gikorwa kibe cyarangiye igihe tuvuga n'amezi atanu hari aho bikenewe ko n'imisigiti imwe yari nk'amazu ikeneye kuvugururwa mu rwego rwo kugira ngo yubakwe imisigiti
iki gikorwa cyo gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramazani kibaye mu Rwanda abayisilamu basaga 40 bagiye kumara imyaka igera kuri 2 bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba mufti w'u Rwanda yita Imana yongeye gutangaza ko muri isilamu yo mu Rwanda bakomeje ibikorwa byo guhangana n'ababambitse isura mbi batwereye ibikorwa by'iterabwoba
dina islamu bishingiye ku zina ryayo nu islamu bivuga amahoro intumwa yacu Muhammad yari intumwa y'amahoro ariko by'amahirwe make hari bamwe bita ko bakora ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se by'urwango barangiza bakabyambika umwambaro w'islamu twebwe ntago tubyemera idina islamu ntibyemera twero nko mu Rwanda mu by'ukuri dufite intambwe twateye ndetse no mu bindi bihugu duturanye ariko uyu munsi nababwira ko buhamaze kujya ihuriro nyafurika ry'abanyamadini harimo abayisilamu harimo n'abatari abayisilamu yewe harimo n'abantu baharanira amahoro mu rwego rwo kugira ngo turebe uburyo kwaha iyi si ndetse twatanga ubutumwa bw'amahoro ku banyarwanda
gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramazani bije bisanga mu nzego zinyuranye z'igihugu haratangiye ibikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge byugarije abakiri bato mufti w'u Rwanda yasabye abayisilamu ko barwanya ibiyobyabwenge bakanatungira agatoki inzego zishinzwe umutekano ababicuruza kuko byamaze kugaragara ko biri kwangiza urubyiruko rwinshi minisiteri y'ubuzima yerutse gutangaza ko mu bushakashatsi buherutse bwerekanye ko nibura urubyiruko ruri hagati y'imyaka 14 kugeza kuri 35 abangana 52 n'ibice 4 ijana bakoresheje rimwe cyangwa kenshi ibiyobyabwenge muri bo 76% ku ijana babaswe n'inzoga nabo 48% babaswe n'itabi Asumta Kaboyi iri muri Amerika I Kigali
arakoze Asumta tuve mu Rwanda dusimbire mu Burundi naho abanyagihugu bo ku mutumba Butare muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana barashima ibikorwa by'iterambere bafashwa n'abayisilamu bahurikiye mu musigiti wa Butare mu gihe uyo musigiti washinzwe mu karere katamenyereyemo iryo dini abarongoye uwo musigiti bavuga ko bimenyekanisha mu kwerekana akamaro bugirira abanyabukemba ni inkuru ya Kristi Munezero
Bobo mukuza babitango na basilamu mugo bamaze kuza baratubwiye ko arabamizirima abandi bakabitango na baswahili
Komine ya Bukemba ni imwe mu makomine 6 agize intara ya Rutana abaho bagizwe n'abanimyi borozi basanzwe hanini bahurike mu madini y'abakristo mu mwaka w'2016 abayisilamu bavuye mu zindi ntara z'u Burundi baraje gutanguza muri ako karere idini rya Islam yo ku mutumba Butare ibyateye ubwoba bamwe
bo twebwe umusigiti twara tuwumva Bujumbura za Makamba Rumonge hanyuma rero abantu bamwe bo ngaha baratanguye kujugumira baragize ibikibazo ko ho bahaje ko ngo umusigiti aho uje ngo atabigeme cyangwa atabagabo cyangwa atabagore basubira ku kubana n'abagore babo ubusambanye ibi byo guharika kenshi baratubwira ko ngo ko baje ngo muragowe.
Imam Ahmad Bagabo arongoye umusigiti wawo ku mutumba wa Butare amaze imyaka ibiri irenga avuye mu ntara ya Muyinga akaba yaje muri iyo komine ya Bukemba gushinga umusigiti. Avuga ko hejuru yo kwigisha iryo dini bifuza guterera mu bisata by'inyigisho hamwe n'iterambere.
Nkaho turi ngaha mwaka karere ngira ngo urabona amashuri batanguye kubaka hajya mu irongero, hajya amashuri naye abantu bose baba abayisilamu n'abatari abayisilamu. Icyo dukora nk'iyo bishitse bakaramuka batanguye kumbure kwakira abanyeshuri, twe turashobora gutangariza abakeneye kuja kuhiga n'amashuri y'imyuga iyo shura kwigisha abantu kwiteza imbere, barigisha kumbure mudasobwa ndetse bakigisha no gushona.
Adija Akimana asanzwe abaho muri komine ya Bukemba avuga ko ashima cyane umutima w'urukundo abagize uyu musigiti w'Ibutare berekana mu kugarukira ku bagwayi.
Rasha nkuko umuntu agwaye ndiramufasha rikamwegera bakakuyagisha neza bakakuvugisha ukarema mu mutima. Oya nta muntu yari bwanyegere ngwaye nkuko ngwarije mu bitararaza kandaba kandi nanje ntamuzi nanje sindamuzi.
Imamu Bagabo Ahmad arongoye uyo musigiti w'Ibutare nawe avuga yuko no mu gisata c'imibano bitaho ivyingo n'imiryango
arongiye usanga anu tubaye cyangwa se umuntu atasanzwe amenyereye imico yo kubana usanga bafise izindi nyifato zitandukanye, mbese ugasanga ni nyifato zo kutubahana. Hariho ingeso cyane cyane zishyize mu bantu zikomeye n'ingeso z'ubusambanyi, ndetse n'abakenyezi cyane guta ingo kahukana cyangwa se umugabo agaturuga akagenda umukenyezi agasigara mu rugo. Ibyo bikaba gutyo ni kuberekera ko gutandukana bitabereye cyangwa se gutotezanya kububakanye bitabereye.
Egide Ndabashinze umukuru umutumba Butare arakenguruka intererano y'uwo musigiti mu kiringo gitoyi umaze kuri uwo mutumba, akabona ko byo baviza ukoranye n'abajejwe intwaro mu gushira mu ngira imigambi y'abanyabukemba.
Kuneza yuko umusigiti waba waraje ngaha twebwe nk'abenegihugu twabyakiriye neza, kimwe twarabonye ko twungutse imigenderanire myinshi y'abantu tutari dusanganywe tutari tuzi. Ibyo twabazigamo twumva hirya no hino si byo bazananye. Ibi bijyanye n'ibyo guharika abagore babiri. Hanyuma rero ku iby'iterambere hariho amashuri barubatse, radio ya Mizirima nayo nyine iriho, ubu turayumviriza amakuru yayo. Impande yaho bariyungunganya, ubu barafise amaresitora aha ku ibarabara, nta muntu ubu arengana ngo abure icyo afungura. Barafashe ingenzi, twarabonye ko n'abakenyezi bacu atarabamizirima nabo nyine baciye bajyamo gukota ibigori ku mabarabara kugira ngo ingenzi zize zirakira utwo zifungura.
Mu gihe uyu wa gatanu hari haramutse hasozerwa amafungo yaramaze ukwezi ku bayisilamu, imamu w'umusigiti wa Butare n'abayisilamu bashika 30 bari bitabye igisabisho baciye basangira imfunguro y'umunsi mukuru aho n'abatari mu idini bari batumiwe. Ibukemba mu ntara ya Rutana, Krisi Munezero, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Krisi. Tugume mu Burundi aho barimyi bitabi bo muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza bababajwe nuko babujijwe kurima igiterwa cyari kibatunze. Abo barimyi baramenyesha ko ibyo barimo bategekwa gutera nta kamaro bibafitiye. Ni inkuru ya Fidelite ishatse.
Umwonga wa Gasambi niwo bahora barimamwo itabi, ni umwonga ufise amahegitari arenga 50. Amakuru ava mu bahora baririma amenyesha ko kuva n'umwaka utanguye ataronse uburenganzira kuririma.
Hose kumanuka nyene gutegeka rya itabi.
Umwonga warutunze abantu benshi
kose. Itabi ni gihe batera ku bwinshi. Umwe nyene nk'umuntu w'umukizwa niwe asanga arima nk'ibiba. Kwase twankare kuri te. Kwase kugambarira intwara kubera baguma bahimiriza ati uzotera itabi nyene dukora.
Kwebwe amande batubwiye ati umwonga wose ni ukuteragira ibirayi, uteragira ibirayi gusa ntihagire ikindi kintu kiragira ayo, n'imyumba ati gusa n'ibirayi nta tabi twateye umwaka.
Abana bari imiryo tabi bavuga ko ubukene bugiye kubugariza, bakamenyesha ko ibiraya bidashobora kunguka co kimwe n'itabi. Bizimana Estuwe tumusanze ariko aratera ibiraya umurima warimamwo itabi.
Njangira akamaro nkajana umwana ku ishuri n'agatungo nkakaguramo narasa amahera yabo neza mugaba ibi inye
Hanizu mwala zao fungu na nzozibu?
Ni tabiri nyoshishora.
Hanihija wa shawari bu jumbra, shangani kwa jahani.
Mbe mutekela kuki, mutekela kukafuko, mutekela kukafungo, bigenda kutu.
Ya tulalilanda, tukagira kumulanda, kukakoreshi migotu.
Mugotu mngusangiri mwatabi nganga, yuwa binga binga.
Mnongi tandatu. Hariki ya kiwa kimecha ya kwanga maherijan.
Nufuwa kumufungwa shuku kwa hiyo humbibi tandatu.
Mune
huyu mulima osu vangu mifungi ngana kutu.
Hariki ya horapa mungu mirando kichan.
Uyu mkawana wanye tumusandari kwa lima, ibidaya. Ati nijungu kachoki mwetavi.
Kandaguha karoliru. Urawuna jewa kakawa kaa. Kurawuna kunu kangana. Akaniga toyi. Aka ndagateye mwivirayi vdibi humbi chumi na vitati. Kani mwivirazimu. Aha anya ndaha tegitavi haja. Kuinge mwe amagana aviri nitani. Yitavi. Mugabo amahera. Tavi jeze vamhibi humbi jana nitani. Nalanzo ukura hivirayi vdibi jana nitani. Nibza mirongi tanu nzo haku. Nibza mihumbi chumi na vitatu. Ndaha teze kumbutu. Eme kubironga nitombo. Haige nhazo hagaru.
Umba hivirayi nioro hudu flanga dufadika. Nio vangu shore. Chusanga. Atana kazinga kitongo. Oronga changata unundi mga wawogura. Kwa uronga mafranga maki. Humu waworonga humbi kama janaviri. Uchuronga hivirayi humbi mirongi tanu. Changimi chumi guchoga.
Igotavi kiretse abayiri maha inabani gaya itunze. Karorero hari abakotesha nabisumamwo mu gukora mirima y'itabi
naho tutaririma twakoreye dufaranga tukaturonka ariko nk'ubu kenebwe kuzoturembya butubere nabe
mwakora amafaranga
nk'uri nayo ko ndayora ka wampaye akazi kugira atere ubu kubera abacu batere ibyo birari ayebo ntafashe baca bamenye nica ntikize kubera agataba ariko katanga amafaranga eh niriwe ndayora nakora nk'ibihumbi 5 canke 4 ubu ntibandanza nk'igihumbi ibyo bateranwa nibike yango nta kamara ubu ifite nk'akaba wahuruka kotesh wakabuwa hangiwe mirongu tanu changi mirongu indi mbele hareho na waba hangi jana aliko ngubu nivi bito usho buka kubela wa himiri jengono wa terifze bilaya na wukeno mgie kutela kose na
mbasa kotesha wacha kotesha ya make kubela wabona ibi bilaya ngo bitungu kangita
awayangi wafuga yuko atangimbo bilaya biteze awos kwa gani liye balaganya
Nima bunu wa fono. Nene, awa wa sababu te nifu mne nifu
Ibiki.
Ibira?
E. Mm-hmm. Nini kumele kino?
Ingwa la nhek.
Tawa njiku mbawa wabu zengo tuhebe. Yawa chavadu la nini mbuto ho. Yawa la yabada ni mbuto nziiza. Tukavitera gira nini mbuto nziiza. Tukarava. Kumasha haku tibitera gira. Atuweza yana wafundi mindimo. Bahize baza ni mbuto njene. Itiragi kwa njene tuwaneko tukimbu. Handa kutu imbu ya nmonti sosa. Tuziba tulenya atami njene. Wagirizi wabono.
Na hawiru uko mustanye wako mine muhangare. Mwosu ndabize da. Ashkiza kwa wanyagi hugu. Biha tila chane kute itabi. Mazi wakirenga giza. Ibitegwa mbu mbarugo. Ya mara kugi wati hakukora amategeko. Nyabu na hakoze. Imirizu wa chane chane mkubeleka. Awanyagi hugu. Inezo kujo kila ifungu kwa mbu mbarugo. Kandu ya murongozi. Akabanda nyavuga yu kwa warongoye. Mumvise awakamo batewe. Hanyuma bihatira ibitegwa mbumbarugo baraheba kutera itabi mu ntara ya Kayanza mu mwaka uheze umwe mbu bibiraya wabaye mwinshi gushika ikiro cy'ibiraya cagugwa hagati y'amafaranga amajana 2 n'amajana 3 y'amarundi muri komine Muhanga intara ya Kayanza Federation ishatse ijyu rya Amerika
Turageze mu mwanya wa hariwe inkino duhagarara cyane ku nkino z'umupira w'amaguru ziriko zibera mu gihugu cy'u Burusiya muri studio turi kumwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo turaguha ikaze
urakoze ki rero ni igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'u mwaka wa 2018 nkuko bivuze cyatanguye ejo mu gihugu cy'u Burusiya kiriko cyakira ico gikombe dufashe ejo umurukino gukugurura rwari hagati y'ubwo Burusiya bwakira ico gikombe na Arabia Saudite bwatsinze Arabia Saudite ibitsindo 5 kubusa mu nkino zabaye uno munsi aho hari mu mugwi A mu mugwi B mu nkino zabaye uno munsi ariko muri A hariho urukino rwatanguye hagati ya Rugwaye na Misiri Rugwaye ikaba yinjije igitsindo kimwe ku busa bwa Misiri cyo gitsindo cinjijwe n'umukinyi witwa Jose Jimenez Jimenez ari ku munota wa 90 urukino rugiye kurangira mu rukino rwakwirikiye mu mugwi B Irani yatsinze Maroc byagenze nkuko nyene ku munota pratiquement wa nyuma aho umukinyi w'inyuma umugwi wa Maroc yinjije mu igori giwe ku munota wa 90 wo mukinyi akaba yitwa Aziz Bouhadouz
eka tu hagarare cyane ku nkino zo no munsi za zabayemwo zabonetsemwo ibihugu bibiri vya Afrika Misiri na Maroc ibihugu nkuko bivuze byose byatsinzwe ibi bivuga iki kuma ekipe ya Afrika.
Umuntu yitegereje ama ekipe yo muri Afrika amaze gukina gushika ubu ibintu ntivyifashe neza ivyifashe neza abantu bari biteze hagati y'umugwi wa Misiri warumaze imyaka 28 utagarutse mu gikombe c'isi yose. Maroc nawe rimaze imyaka 20 umuntu yariko yibaza kumbure ko iyo migwi yariko vyifatamwo neza kurushiza uko vyabaye. Arababona ko kumugwi wa Misiri kubera umukinyi akomeye cyane Mohamed Salah atashobora gukina kubera yavunitse ku rutugu, bibaza ko byaba byagize ingaruka no kurindira umuntu arahe mu nkino zikurikira, ariko inkino zikurikira ntizoba zoroshe na gato mu migwi ivyo bihugu birimwo. Umuntu aravye Misiri iri kumwe n'Uburusiya, Arabia Saudite na Uruguay, umuntu aravye Maroc iri kumwe na Portugal na Espagne, ntibizokoroha.
Egome muri uwo mugwi nyene be Portugal na Espagne ni mukanya umuntu yavuga ngo iyi ni finale canke demi-finale gribe.
Kubakunze umupira w'amaguru bari kwitega ko nk'iyo migwi y'ibihangange ari guhura n'ibimburimburi nko mu gice ca nyuma canke gice c'imbere ya nyuma, ariko nta kundi iyo migwi yasanze iri muri pool imwe niko bigenda. Ivyo bihugu bise kahise Espagne yigeze kuba ikoroniza Portugal sumupira w'amaguru gusa hazo harimwo n'amateka.
Nuko twibukiranyije Fideli ayo makipe y'iryandi Afrika asigaye atarakina ubu ngubu ni Nigeria na Senegal, yo kugira ngo twanzure hari icyo wabitubwiraho.
Ni Nigeria na Senegal nk'uko bivuze, Nigeria iri mu mugwi D ari kumwe na Argentine, Iceland na Croatia. Turavye mu nkino za kivandimwe z'imbere y'iki gikombe, Nigeria yaratsinzwe inkino nyinshi, bafise abakinyi bakomeye bakiri bato, mugabo ntibakina nk'umugwi uri hamwe. No kurindira turabe ntibizokoroha kuko umugwi warimwe ntiworoshe. Naho kubyerekeye Senegal iri mu mugwi H iri kumwe na Pologne, ikaba kumwe na Colombia n'Ubuyapani, ni ibihugu bikomakomeye. Reka twibaze ko muri iyo migwi hazovamwo nk'umwe cyangwa ibiri ishobora kuva mu nkino z'uwo mugwi ikaja mu gice gikurikira.
Hari igihe koko ibintu bitungurana mu mupira w'amaguru ibintu byose birashoboka. Fide urakoze. Inshuti zacu rero mu minota itatu gusa Espagne na Portugal baraba batangiye umupira wabo. Umupira w'amaguru kandi ni mu Rwanda ho ni shampiyona y'igice y'icyiciro cya mbere igeze ku munsi wayo wa 26. Uyu munsi APR yakinnye na Rayon Sport. APR itsinda 2-1. Jean-Claude Munyandinda wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
Niko ni meza. Uyu mukino wagenze ute? APR FC wabonaga irusha Rayon Sport mu kibuga?
Birumvikana na amakipe akomeye na amakipe y'amakipe ahora ahanganye. Ikipe ya APR FC mu mukino ubanza muribuka ko yaratsinze igitego kimwe ku busa cy'itsinda Rayon Sport, hanyuma icyo gitego cyari cyanatsinzwe n'umukinnyi Muhadjiri Hakizimana. Byari bikomeye rero mu mukino wo kwishyura rero wabaye uyu munsi kuri June 26 nk'uko mwarimu bivuze. APR FC mu ngufu nyinshi yagaragaje zirusha za Rayon Sport, yongeye nyine igaragaza igihagararo uko ishaka igikombe. Hanyuma nakubwira ko muri ibyo bitego biri kuri kimwe, ibyo bitego nyine bibiri byose bya APR FC byatsinzwe na Kizigenza cyangwa se kabuhariwe Muhadjiri Hakizimana ari nawe wari wasunze Rayon Sport mu kino ubanza. Bibiri kuri kimwe uyu munsi APR FC bigaragara ko iri hejuru ya Rayon Sport, cyane cyane ko Rayon Sport imaze igihe mu mwiryane no mu bibazo by'urudaca, bivuga ko gutsinda biri kuri kimwe ibitunguranye kubera ibibazo Rayon Sport imaze iminsi, kandi ariko biranatunguranye cyane cyane ko ari amakipe ahora ahanganye.
Ariko APR FC hari igihe rubanda bigeze kujya bavuga ko iberwa n'abasifuzi, muri ibingi muri iki gihe cyo urabona hari cyahindutse, ntabwo ako kantu ko kagaragaramo ko kuberwa?
Biragoye cyane cyane iyo ikipe yatsinzwe akenshi ugako wenda ikasifiwe neza. Ubu ngubu ugeze mu ruhande rw'abafana ba Rayon Sport bavuze bati umusifuzi Ruzinda Nansoro ntabwo yabaye nta makemwa, ntabwo yagiye hagati koko ngo asifure neza. Hari amakosa amwe n'amwe yirengagizaga kandi abakinnyi bateri bayakoze, ariko akenshi nyine ibingibi ntibijya bibura ku ikipe yatsinzwe. Ntabwo rero umuntu yavuga ko APR FC yaba yiriwe, cyane cyane ko ari ikipe yihanganiye igikombe, iri mu buduko bw'igikombe. Umusifuzi ashobora kuba yakibeshya ku kantu runaka, ariko nk'uwakurikiranye umukino
atari ibintu byagambiriwe byo kubera.
Ntabwo rero umuntu yabishingiraho cy'umuntu yavuga gusa nuko APRFC iri gukoza imitwe igikombe cya champion y'umwaka.
Jean Claude Munyandiye ndagushimiye ubwo rero n'ibindi nande makipe n'indi mikino isigaye nayo utubere hafu. Urakoze cyane, ugira weekend nziza. Nshuti zacu mwese uko mungana rero
turabasezeye. Mwari kumwe na Louise Bigirimana
na Thomas Kamirindi, murakaramu.